Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Shuti mwumva Radio Ijwi rya Amerika, ndabaramukije aho muri hose, hano muri studio gatanu muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Mwese rero ikaze kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Iyi gahunda tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Amashure amwamwe ayobowe n'abadafise impamyabushobozi mu mwuga wo kurera, ahubwo ugasanga bashigwaho hisunzwe imiryango ya politiki bakomokamo, ikaba rero ari ingendo ikwiye gusezererwa.
Uwo ni Victor Ndabaniwe mumbabarire, urongoye sendika y'abarimu mu Burundi, asobanura kimwe mu bibazo bituma uburezi butagenda neza mu gihugu. Iyi nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye imiryango yo mu ntara ya Mwaro yasenyewe amazu kugira ngo hubakwe ibarabara rihuza iyo ntara ya Mwaro n'intara ya Bujumbura rirare irira ayo kwarika, turaza kuzigarukaho mu kanya ku buryo burambuye muri aya makuru yibanda ku Burundi.
Gusaba ko utorerwa umuti ubusumbasumbane bw'imishahara ku bakozi ba leta ni kimwe mu byaranguwe na sendika SINATEFE. Uwirongoye ashima ko biriko biratorerwa umuti bidaciye mu ngimba. Victor Ndabaniwe arongoye SINATEFE asanga ariko hari bamwe mu barongoye amasendika bashira imbere ibyo guhagarika akazi no kuja mu myiyerekano. Uwarongoye SINATEFE avuga ko naho babifitiye uburenganzira boshira imbere ibiganiro.
Ugiye kuraba intambwe tugeze ku uyu munsi, abaserukira amasendika baratahuye by'ukuri ko ubuserukira sendika adakwiye kuja ahabona ari uko hageze guhamagara greve, adakwiye kumva ku maradiyo ari uko agiye guhamagaza greve. Hariho iyindi mirimo amasendika dushobora gukora yofasha mu iterambere ry'igihugu, yofasha mu iterambere ryabo tujejwe. Ari nacyo gituma rero navuze nti inzira yo guhagarika akazi ni kigwanisho cyane mu muntu yikorako, mu gihe izindi nzira zose zo gutorera umuti ku bibazo cyawe biciye mu mwumvikano zananiranye.
Muri iki kiganiro ku bamenyesha makuru, umukuru wa sendika SINATEFE yadonye urutoke ku itangwa ry'ubuzi mu gisata cy'indero. Victor Ndabaniwe yavuze atarya umunwa ko hari abahabwa ubuzi kubera imigambwe barimwo kandi batabishoboye, asaba leta y'u Burundi kubikosora akazi kagahabwa ababishoboye.
Mu bintu bituma ubumenyi n'indero bigenda biratituka harimwo ikibazo kijanye n'igenwa ry'abayobozi b'amashure batabifitiye ubumenyi buhagije. Amashure amwamwe ayobowe n'abadafise impamyabushobozi mu mwuga wo kurera, ahubwo ugasanga bashigwaho hisunzwe imiryango ya politiki bakomokamo, ikaba rero ari ingendo ikwiye gusezererwa, hakashigwaho abayobozi babinonosoye ibijyanye n'ivyo kwigisha kandi bafashe umwanya wo gutegurwa bikwiye.
Icyo kiganiro ku bamenyesha makuru kibaye inyuma y'aho ubushikiranganje bw'indero bufatiye ingingo yo guhagarika by'imfata kibanza inyigisho z'inyuma y'amasaha y'ivyigwa kuri Dura Forosima mu Gifaransa. Urongoye sendika SINATEFE asaba ko itegeko rigenga izo vyigwa ryojaho vuba kugira bisubire gutangura. Ikindi warongoye sendika SINATEFE asaba nuko ubushikiranganje bw'indero bwotegura neza abakoresha ibibazo vya leta. Victor Ndabaniwe afatiye ku manyanga yibonekeza mu ikoreshwa ry'ibyo bibazo bimaze kugaragara ko vyibwa, asaba ko hogira igikozwe.
Vyinshi bigaragarira ejo bundi mu kigoro kadasanzwe aho ku kibazo catanzwe mu kuja mu ishure ry'akarorero byatwitaye Ecole d'Excellence. Ubushikiranganje bwashoboye gutera intambwe bukagira kigoro bugakurikirana bugafata vy'ukuri abantu bagerageje kugira ubusuma buboneka ku bana baba 40 mu gihe hari hiteze kuronderamwo abakandida badashika amajana 3. Uce bibaza ari izikonkuru twatumwe turabona zikoreshwa zikeneye abana bazunguruzwa barenga 100,000. Byumvikana yuko rero hari utunenge twinshi turanga icyo gikorwa, hari aho ubusuma bwinshi ba muri kino gikorwa utigera butohozwa ngo bwongere buhanwe. Aha rero tugatera kamo ubushikiranganje guhindura uburyo iki kibazo cahora gikorwa, ntihagire abasubira gusiriveye ikibazo mu ikomine bavukamo.
Kuri wa sendika Sinatefe asaba kandi leta y'u Burundi kuduza gahamba gahabwa abakozi ba leta barungitswe gukorera mu gihugu hagati no hanze y'igihugu. Fred Domission mu Gifaransa Victor Ndabaniwe avuga ko kadahuye n'ibihe kandi kadafasha umukozi yarungitswe ku kivi kuzana umwimbu ushimishije. I Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Evariste urakoze kuri iyi nkuru. Mu Burundi rero urongoye sendika y'abigisha Senatef yiyamiriza itangwa ry'akazi mu bakozi bo mu bushikiranganji bw'indero ni muri Minisiteri y'Uburezi hisunzwe imigambwe. Ni Victor Ndabaniwe wabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka akaba yari ahari adutegurira iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu birakomeje. Imiryango igera kuri 36 yo mu ntara ya Mwaro yasenyewe amazu kugira ngo hubakwe ibarabara rya kaburimbo RN 18 rihuza iyo ntara ya Mwaro n'intara ya Bujumbura. Rirare irarira yo kwarika irinubira ko itarashumbushwa nk'uko yabyemerewe, ubu rero ikaba itagiraho yegeko musaya. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu ntara ya Mwaro Raisa Liliane Inamahoro yateguriye inkuru.
Iyo myidogo ahanini ifatiye ko benshi mu babomorewe gushika ubu atamuzibukiro bararonka kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze aho amazu yabo yabomogwa. Kuri 36 babomorewe aha muri komine Kayokwe abadashika igice nibo bamaze kuronka umuzibukiro. Abanyagihugu baha bababazwa n'ubuzima bugoye basigaye babayemwo. Albert Ntukamazina yabomorewe urupangu rwose avuga ko atagifisa yacira nayamira.
Aha mubona duhagaze n'ahari parasezi wanje amazu chambre zitandatu imetri 185 mugura nako twomotse twagiye kugushika usingi yonje na jeyo umva nkubonye bo mpangije gushika zino saha agwa bavone nsohoke ngo ndama mahera y'inzu umva mwene nzara ku musohora kose ndahe mahera nshaka kurenza uranje mbamo uru nta nshaka kuyakora na hamwe ubonye mwene nzuga mugira nti ndindira gatoyi n'ivyanka naho tusosaba utungane utwumvirize shaka nsohora ntagira yonja ndinda ndumunze ubukiro nshaka kubaka nani nzu yanje nshaka kubamo sose twavyise ku rembo rya sojea kubaza kugira twumvirize mugamo stane nshaka tubuza ati numurindire twandite tuvyishize twumvire nta nyinshi gushika zimunsi turaronka rero
kukaba nkako umuntu yitegereje ku mpande z'ibarabara biraboneka ko ahahoza amazu n'ibibanza by'ubudandaji ubu hasigaye imbuga. Abo babomorewe amazu babandanye bavuga ko batangazwa no kubona bamwe muri bo bararonkejwe umuzibukiro abandi bakababwira ko boguma barindiriye. Aha ni mugiye kuva mu kwezi kw'icenda umwaka uheze harabace bayaronswa bidatevye. Ivyo bikunyugwa nuko bitegereje aho ibikorwa bigeze vyo kubakira ibarabara bashobora kuzokwibagigwa.
Uravyo igihe giheze ni kirekire twaba twishuza ngo zorwa kwa batanu ngo rindira indwi imwe wendera mu kwezi kuza gushana no munsi.
Hambavu ya babomorewe amazu hari nundi mugwi ugizwe n'abarimyi uvuga ko agize agahombo kanini kuko amatongo yabo yo kurimamwo yatwawe n'ibarabara. Aba barimyi babwijwe rya Amerika ko biranze no kuguma barindiriye kuronswa muzibukiro amasa gahera mu nzira. Bamwe muri bo batinya ko bagiye kwicwa n'inzara. Mariko Ntunzwe nayo umurimyi yo kumutumba Kibogoye avuga ko atamucukuye babifise ko
kabara twanditse n'igikumo twaragiteye twararindiriye twarahebuye umuzibukiye uwo murima wacu wagiye twarabuze ikintu kidusirukira kituvugira n'uko wumva yuko nahonde cyane iminda yashobora kunera kubera umurima barandiwe ariko kimisereke.
Kuri iyo myidogo y'ababomorewe bo ku mitumba Gihinga Bisoro Kibogoye na Saswe musitanteri wa komine Kayokwe François Nkundwa avuga ko ico kibazo c'abatarashikirwa mu kuronswa indishi kiri mu mino y'ubuyobozi bukuru bw'amabarabara.
Murabona nk'umuntu yarasanzwe aba kwibarabara akabomoregwa acagenda gupanga adafise uburyo vyumvikana yuko uko imisi ihera aguma afise ingorane z'uburaro. Turabona yuko hariho ugukwega maguru nico gituma roje nagomba gusaba abajejwe gukurikirana ivy'amabarabara kane ari nabo bashika muri ca kigega kijejwe gutanga iyo mfashanyo na leta nyene biri kumwe ko bokora n'ingoga kandi nabo bantu bave mu ibarabara hakirikare kuko turabona ko muri iki gihe cy'imvura ari ngorane cyane kandi natwebwe baradushikira kubira bakatubwira yuko bababaye.
Amakuru dukura mu buyobozi bukuru bujejwe amabarabara ari nabwo bwegwa n'aya madosiye y'inshumbusho avuga ko ico kibazo bakizi barindiriye uburyo buzotangwa mu bushikiranganje bw'ikigega ca leta kandi ko bitegekanijwe kwa zoboneka muri aya mezi abiri y'uyu mwaka utanguye. Hambavu ikibazo c'imizibukiro kigiteye ingorane mwemenye ko abantu bashika batanu bamaze guhitanwa n'amasanganya abera kuri iri barabara RN18 atewe n'umuvuduko kuva ari gitangura kubakwa nk'uko makuru dukura mu gipolisi ahimwara vyemeza mukayokwe mu ntara ya mwaro iri hagati mu gihugu Raisa Lilian Inamahoro ijwi rya Amerika.
Raisa turagushimiye kuri iyi nkuru abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mbibutse kandi ko ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru arambuye avuga ku isi isamo ya n'igice zo kumugoroba ni mukanya rero muze kwa muri ku radio yanyu umwanya ukurikira n'uwo kiganiro muri kirukuri.
Muri kirukuri. Gaso, ingoto baherekeze.
Nivyo,
yego, bibaye ngombwa. Mariza turamubeye vyabona.
Yego,
turabizi neza ko atabwe niyigeza agira naco.
Turabizi.
Nidushobora kwemera ko agira ikintu na kimwe kiza kibatobera mariage yanyu. Never, never.
Ivyabara nitwebwe nyene.
Vyahavuye bigenda gute?
Wesha chondo.
Sabwe kwa.
Aniyo masaha wana kugie witali yako. Icharanga wakune.
Muramba birani ya kuwa hafzangoye. Harutonji tunu narikondi iru kamo.
Aba rero wicheri sengaha wibaza kuwa takiricho wako.
Muramba bari anukuli, muramba bari.
Bon. Nubura chemeza kwa mariza no mugore wawe.
Naneka nyakuba wanore kakufze meza. Kandi narababwiye kwa riwe twambikanye impeta.
Ubwo urakomereza umutega cyane. Cyane baza ko akuye kujana mu bitaro by'abastadi. Nukuri.
Rya gushavura she, rya gushavura. Mureke ntacu no musi kinyamakira kubitirwa hashashe. Chondo. Chondo,
sabwe.
Mu bisanzu rupapuro rwa acte de mariage wazanye warukuye.
None ga yemwe harahandi hantu nari kurukuye.
Hehe,
narukuye mu commune. Nene ntimwabisomye ngo murabeganya kuba.
Umviriza rero she. Uranyumva neza
ndabumva
eh aha nitwaje gufyina ubimenye mbwira ningoga aho wakwira no rupapo
narukuye hagende bandikira abageni irusange
eh urumva gashye
namwe murabyumva ko batari kurumpa batabona ko twagize ubugeni
mbega chondo chondo
sa
uratsi kuri kufyina hafiki aha rebe ibintu birashaka gukomerana eh uranyumva byose twarabitohoje kandi twarabimenye
oyaje urumva kadede urumva jewe
bon umvirize warabeshe cyane ntiwabeshe ngira
mu bisanzwe narabeshe
urumva gashe donc warahagurutse neza kugatumbira usangi uje kuvuga ibinyoma ngaje
ne vraiment byarashitse
eh
mushaka mumbabarira
utiki gacho tukubabarire wewe ahubwo ndugira ni soni ico kibeshi
reka gutukana ndira gutukana s'il te plaît ndagusaba
nda umve chondo kubera iki waje kubeshira mariza hari cyo mupfa
reka no kuri ntacu
mumbarize nyakuba mumbarize vura
ni hamwe nyene nyakuba biragoye mutamu
biragoye ni iki bigoye
ngira nwa bigutumye
ega kandi kuri ntanwe yabintu
oya none mbira sivyo wabitumwe niki sivyo tuvumbikane kuwera aha birakomeye mbe waruzi ko fote mwanyaje ihanwa n'amategeko chondo warurize
mu bisanzwe jewe n'ukuri mariza naramukunze kuva kera ndamupfira
ngo wifira bagafuta nkunzura
hama nyine mfani soni ndatinya kumwishuka ko ndamukunda
umva cyo kibije ko
aho numviye rero ko bagomba bagira ubugeni nati yemwe n'ukuri bica biranyankira gose ngira nkako nihangana yego nchamfundikanya kijya kinyoma ngo ndabyice
Ibyo ntibibaho. Nubu ari karabesha nyakuba. Ari karabesha frere. Kuva rusange hose dukundana na Mariza katacu wigeze uvuga wewe.
Umve nani tiye. None sinababwiye ko namukunda nkabura kuko ndabivuga.
Monsieur l'officier. Oui. Ivyo ni ibinyoma. Hari ikintu ari karahisha. Hari ikintu.
Yego. Certainement. Umviriza. Birumvikana ko ari karabesha. Kandi birumvikana cyane.
Yego.
Umviriza rero sha. Sivyo. Chonduranyo.
Yego ndabumva.
Kwanse kuvugwa gutumye. Aba nibitahire. Bategura ubanza kwa. Hama na urahagaritswe.
Urakoze
nyakuba.
Urakoze nyakuba.
Yego. Urahagaritswe. Unyene cyunjira gasho.
Urakoze nyakuba.
Mbesha fundi kwa na winobora kuyuche.
Kasha nitera mazi.
Yewe. Osha ura rongi yuja si watu kwa kashi ya shambu ino kambi imunzi.
Kuna na wangangata. Ata ungire nje. Sino koga no changu manchafu. No koga.
Asha. Urazi kwa tunzi na nje fundi. Hao sanga wigira kila ya shanati ya wawe. Hali magono kuitera mazi misanzi.
Ule kashareka. Na hadi anyele sinzi kwa tosuwa no kumbuge.
Eh? Kareka. Za kweri? Kuberi kika wa muhungu we. Eh?
Ndaka shareka.
Mbibasha mwapuyi iki?
Jana tia njene wewa vishobo.
Dati.
Kwa gomba kuhigiru mwera ndakiri ngaha kuhisi.
Noreka yewe. Ukimuho icho. Washano mba wihiririwe. Wikunda miyanu mwera.
Ahira nutra angoza. Dati angoza. Mbona cyo nakoze ngo nteshe bitwe wa munsi yari karatoteza Nora
none gafunde
yego
nuko nyine byagenze bitwe yaratutse Nora urinumira none hongo ya muhora iki
eh basi bya bitwe we ntubitse
ndatse
iyabonye abanyabuko koze kwacarungurikwa bimo yamavuga ngo bagomba kudutera
none mbona mu badutera ubujya na Nora ngo arimo
eh
uri hujya wetwe mu ipfuna bwishwa
Urumba Nora yarazane nandi yakunda. Basanga bitwe ngo wanze.
Aho.
Abonye Nora akiramerereza nk'agace kabonye umuswe.
Urumba.
Atangura kumutuka.
Yego. Hewe. Erika bwa bundi bitwe yarasadze. Eh? Arapfa kwaduka umuntu. Akamutuka uko nyene.
Cyane nuko mukubite yagira mukubite batacha bagere.
Urumba ri.
Nukuri kose. Yamuhora ngo yaje kudoriya ngo habazoca mukudutera.
None ho gafunderi uho wari hehe aho yagira ivyo byose ntube warampira
umve rero gurumere nka nadi uja kanisuka mu bitanda
ku bitanda aho nta soni gafune waragiye ngahura rorera ariko aratuka umuntu kandi uzikarika muhora ubusa
oya rekarika we bya bitwo kisukamwo ndoje ka ko musha mushwa
kora ngaho nta soni oya umuntu kizira kumutuka ariko nikizira kumubwiza ukuri
reka ntabara nabwe murashikuze
dushikuze iki
none ko yaramututse gusa atamukubise hari cyo yarahaba
uti kigafunde
nuko
igerageza gushira mu kibanza canora nawe aho nka wewe umuntu yokwaduka akagutuka aguhora kuri umunyarusangi gusa wanatekwa kukukanura amaso nda
nawe
wowe kugira wewe
umengo niwe byashikiye
Nuri kita shiki yesu munu nganji.
Ora kati
ya. Ere kafunde. Icho umia chocho. Bitwa gira giri binu ngivyo tugahora ni tumu kiburi. Azo chalende gira. Hanyma nuku mkuta mirazo mkubita. Nujubi mei.
Na umengu date wa gina manana hati.
Jite ngento ya bitwa isiyo. Mbeni kuberiki. Ibi bivyo. So ya magoba kufijeka kubanyabu uko.
Oya mgoa na wanumge kubera.
Hei.
Ushatse tujenge turarambi ngo ntangorane izi
ni ngo yasivyo mvuze
nokuri
ariko tutaravye neza muri ibi bihe turimo vyubwoba bitwa arashobora kwikika mukiza akadukoresha ivyashaka byose kuri ivyo turakwiye kuraba neza ntiduhindwe
Mbe basha nkubu kinyota rumuguye hehe amazi yubugari kwa bizataraza urabonaga basha kumenda ngo ni nari tarazanye oya ndeka ndeka nibiki
uri nga
ndi nganye
ndomoga wote wakinyota.
Vuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvuvu zanyifu ugacuhera yo gantuze
oya
oh ibyo si
banzu nkomera mashi
yiki
mbayi wa mbere mwihigano
mubiki
ndabasize bose mwishwanje
komereza ko gafuni icumbire aho mwari ko murasiganwa nabo gantuze yoga ngo nibahande
Nibabonye niyo nshi.
Nibande no.
Murabona? Nguruse nk'umwami.
Viva. Basha.
Baze basubire.
Ahubwo umusazi nakurungitse gusuma ucuza mu mahiganwa yo gusiganwa gantuze.
Umvuho nawe.
Oya re.
Ahubwo iyo banze ukambaza uti wari kusiganwa nani.
None sinakubajije n'uwubwire. Mereza iryo funi icumbira amazi atarakama.
Akira cumbesha ubukesheje ubunyarutsi bwa kinyota.
Uwe. Nama yarahe naguhaye.
Aha ndabwibye mu isoko ntayakoramwo.
Uti kira kinyota.
Basha. Umugabo araho yarabwanze
ngira
nuba aracyiruka ndondera
ubu bufu nubwo wivye gakinyo mukamuri kigongwe
urumva yari ko arapima apimira umuntu
yego
mengera neza ahejeje kubutekera
hanyuma
ndabonye akura niruka
sa
Bazuri ndira sindaheza kubalira. Nabonye ndabusimbanye.
Hanyuma.
Anyirukako.
Hanyuma na.
Baba polisi bashunga isoko. Bagomokera rimwe.
Bose bari.
Babanye isoko bose.
Bakujinyu.
Basidukira niyo nga bose biruka ku mugabo umwe. Basha.
Ayoba.
Nije we kinyota.
Ngomba
ndabereke rero jewe. Ubworo bw'ikirenge.
Wachi ukora ikiganuze.
Ntashije mu gitese. Mukunyero kadaro shingerege.
I'm going to go to the house. Ntabwo ufubwa ubwibano ncubaje karakara
ahubwo uri kijuju
ikijuju ni wewe wagiye kwiba
bavuga ngo nubwibano
none se ubivuze
niwumvise ko niruse nkabasiga bose ntabukoreye
kandi
ubwo ntabwenge
mbehoho amahera wari wajanye gusuma wayashize hehe
wandi watumye ubufu ngubwo rero cumba ikindiro ndani
mbehoho aho rero wibaze ko ntumva kumota inzoga Ya mahera wayanwesheje amayoga usutora umugambi wo kujya kuriba ibyabandi oya
vuga
uheri kimvuga bukeye nabivuga
none ugiye umbyana nabahita bose
none none we ngiye
yo
uriki nibiki ngiye nibikusumura
niza nabantu bahanze
kabu umva
yo mayi nkawara bashikiriye
none kujugumira ni watsinza mahiganwa Soho kurabi byari byo no.
Oya karakara. Ugara ningoga ntiba ibinze.
Oy itaba, itaba.
Mbe basabamenye guti yo narengeye. Ugara we karakara.
Yewaka, nega zibera bwa mundi nawe ngaha mu isoko.
Yeah. Eh, kosha nari nasho yakatoke karaba ndabe ko noronko ndofaranga togura ko.
Eh.
Amahoro.
Amahoro neza.
Amahoro neza.
Amahorozi.
Imyaka myinshi.
Yego basi.
Wumwe ngo niho gishika?
Eh, niho gishika ubunyene hewe byangoye.
Yego.
Urumva? Navyo kiye ku ikomine. Twarusaka namaka bakuru b'imitumba.
Oya nivyo?
Yego.
Yego.
Sinzi rero ko nivyo tuma mpava ndabiro.
Wobibona?
Yego azindutse. Abone yagashika ariho
gato. Emwe. Zerutu. Sife gusuronde.
Emwe no banda karashe.
Ariko shaka. Ndumva ugomba uje kwigira neza tuti yaje.
Erega azibera nokuje umuntu agacisha mu. Yego.
Eh.
Ndumva nyaku.
Yego.
Sinzi mubangange muri agafuka ikiro beke. Ah, ndaraba nje sinoga koze umukubidata wa.
Oya nivyo hono. Kujya karobeke nubesha. Kamanuswa kabogwa.
Le listing des communications sur le PDA de John Allen.
Et ça donne quoi? Ça donne pas ce
qu'on
dit. Oui.
Le film Nibiki
kunju muti.
Ndagufitiye inkuru ishushe itarakuza amaguru hasi.
Eh?
Hagarika iyo filme mama.
Baba bwiye amanota ku ishuri.
Oya sinje ku ishuri mama.
None nibiki?
Ho ibaze mama. Ba mungu chondo, ba mugunduye.
Yabatwa. Imana ishimwe.
Yo,
c'est pas vrai.
Ya, byemeye ko mara yamubeshiye.
Reka kumbwira
ariko.
Oya, ngira sinabyumvise neza. Nsubiriramo. Uti chondo yagize iki?
Umve mama yavyemere wenyene ko yabeshe
umugesera haratwitwikira yo ubu rero umugenyi ashobora kuba sans problème
ukuri kwamye
uri siyo gari
wi nibyo rero muri ta civile baci bahuruhusha ngo bigire mariage yabo
yo imana ishimwe n'ukuri yo ewe ubwo rero hinge mpamagare papa wawe hinge mpamagare so ndamubwira gakuru keza
ari gaha papa none
ye
papa papa
Papa, you
are
my
son. Mugabo ntateba. Ah, nibatuzanire. Tiri na Mariza tubara.
Yohewe.
Yo, bari mu gusarabasha.
Umuhembe araho ngo nicyonera maramaye. Nengivye abigira arondera ikinyambwa
nyine. Ibaze.
Kirofa bas.
Kirofa.
Eka banze rya gasho ni mitsi na mike hoho. Niho yo kusubirako.
Yego.
Oya, oya. Bo, nitugarukira nga. Ntegereza kujya kuri police ndabe ko bamuhanye bya sawa sawa.
Papa, kumba na wajaja kwa wajembe.
Sana.
Nune gani seri kureka kumuwa wata blima. Atukichuru wanza kakuja aji.
Yamba wajichana.
Na wajitowa wata mkuli. Uja mhungu ya koza makosa. Alisa. Ure mu gusubira gushuha marene akazi karubutse
ariko rero ibyo mushuha byose nyako ya sala ya reception ari namaze kwisubiza
sa
namaze kwisubiza
yo wati wisubiza ka papa Alice
none ko mari yaje bari bayihagaritse bagoma nkengira gute yaje bayabandi bari bayikeneye
mana yanje
none ga mama bizo cyabigenda gute
Chari gikino, muri kirukuri. Muzo kwa mamuni kurikira kuri hajiwe jukwe ya Amerika, miso sega tanu kubisara chumina zibili ni minotachu mizumu goro. Muri kirukuri, ni gikino mutekuri kwa nara benevolentia.